mwandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muyumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Mu Rwanda muriko mutwumva kuri FM 104.3 ijwi rya Amerika no kuri FM 88.3 ya Radio Inshuti ya Bose. Ikaze makuru yo kuri uno mugoroba mugiye gushikirizwa na Jobe Diane nini nahazwe. Mu Burundi abagize sentare yubahiriza ubwirizwa nshingiro bashasha barahiye.
Devant Dieu, le Tout-Puissant, devant le Président de la République et le peuple burundais, moi, Bagulikunda Valentin, Président de la Cour constitutionnelle, je jure de respecter la Constitution et la Charte de l'Unité nationale.
Uyuni Valentin Bagulikunda, umukuru mushasha wa sentare y'igihugu yubahiriza ubwirizwa ritwara yandi mu Burundi, harahira imbere ya President n'Abarundi ko azokubahiriza ubwirizwa nshingiro. Tukivuga ku vy'u Burundi, umuryango umwe bwa Afrika uratabariza impunzi z'Abarundi zahungiye muri Tanzania. Umuryango wemeza ko ziriko zirahohoterwa kugira ngo ziteshwe zite zitahe. Amakuru yose turarambura mu kanya isasemwe hafi y'amaradiyo yanyu. Agezo hirya nino ku isi, turahera muri Afrika. U Rwanda rwongereje inteko mu gihugu cya Centrafrique mu gihe abarwanya ubutegetsi bariko begereza umurwa mukuru Bangui bigijweyo. Fide Niyongabo atubwira ibindi.
Leta ya Centrafrique imenyesha ko inteko zijeje gucungera umutekano zatewe n'abarwanya ubutegetsi bariko batera begereza umurwa mukuru Bangui. Leta y'u Rwanda n'iya Centrafrique vyagirije François Bozize yahoze ari perezida kwashigikiye abarwanya ubutegetsi kandi ko ari kategura coup d'état. Yamara arabihakana. U Rwanda rwararungitse kandi inteko amajana n'amajana muri Centrafrique. Izo nteko zatangiye gutana mu mitwe n'abagwanya ubutegetsi muri ico gihugu. Inteko zijeje gucungera umutekano zishyira hamwe mpuzamakungu ONU zamenyesheje ko ibitero vy'abagwanya ubutegetsi bariko batera bagana umurwa mukuru vyateshejwe. Bozize yarimwe uburenganzira bwo guhiganwa mu matora y'umukuru w'igihugu azoba ku munsi w'Imana muri Centrafrique. Uburusiya bufise abasirikare amajana n'amajana n'ibigwanisho bikomakomeye muri ico gihugu bajejwe gukingira leta. Umuvugizi wa leta Ange Maxime Kazagwi yatangaje ko inteko z'Uburusiya zatumiwe mu gihugu hisunzwe amasezerano hagati y'impande zombi. Inteko zijeje gucungera umutekano zishyira hamwe ONU zizwi ku izina rya MINUSCA nazo nyene zararungitswe mu bice byo hanze y'umugwa mukuru guhagarika ibitero by'abagwanya ubutegetsi bafashe ibisagara bitari bike vyegereye umugwa mukuru. Perezida wa Centrafrique Faustin Archange Touadéra yatangaje ko amatora yo ku munsi w'Imana azoba nk'uko byari bitegekanijwe.
Ku mugabane wa Buraya naho amakungu yugaye imbibe zayo ku gihugu c'Ubwongereza mu gihe abantu batekewe n'ubwoba bw'ubwoko bushasha bw'umugero wa COVID ya 19 bwiyadukije muri ico gihugu. Fidel Niyongabo arabandanya.
Kugaya imbibe vyatewe n'ubwoba abantu bafise mu makungu ku bwoko bushasha bw'umugera wa COVID-19 bwandukira cyane bwiyadukije mu Bwongereza. Igihugu cya Australia cyatangaje ko abanyagihugu bacu babiri baje bavuye mu Bwongereza basanganywe ubwoko bushasha bw'umugera wa COVID-19. Buhindi, Polonye, Busuwisi, Uburusiya na Hong Kong byatangaje ko Abongereza batemerewe ku butaka bwavyo. Inyuma yuko umushikiranganji wa mbere w'Ubwongereza Boris Johnson agabishije ku bwoko bushasha bwandukira cyane bw'umugera wa COVID-19. Ubuyapani na Korea ya Ruguru vyatangaje ko biriko bikurikiranira hafi vyerekeye ubwo bwoko bushasha. Ibindi bihugu bitari bike byamaze kugara imbibe zavyo ku Bwongereza birimwo Ubufaransa, Ubudage, Ubutaliyani, Ubuholandi, Autriche, Ireland, Ububiligi, Israel na Canada. Ukwiyadukiza k'ubwoko bushasha bw'umugera wa COVID-19 kubaye amezi make y'imbere y'uko vyari vyitezwe ko incandago ziboneka ku bantu benshi bikaba byatumye haba ubwoba bushasha kuri ico kiza kimaze guhitana abantu bagera ku miliyoni n'ibihumbi amajana 7 ku isi n'abantu barenga ibihumbi 67 mu Bwongereza.
Fide Niyongabo urakoze kuri aya makuru adutorokanirije ukabuheje kudushikiriza. Yose nibutse abakunzi b'ijwi rya Amerika ko ashobora kongera kuyumva kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com, adresse za YouTube yacu, Instagram na Facebook ni VOA radio yacu. Mukanya twerekeza mu karere k'ibiyaga bigari. Mu Burundi kuri no wa mbere abagize sentare yubahiriza ubwirizwa nshingiro bashasha barahiye imbere ya President Evariste Ndayishimiye. Mugenzi wacu rero Jurika neza yabidukurikiraniye.
Ahora mungu ya makuru anjira mwigobe ya mwuraru kwa wagumu kwa mkuru butunzi Bujumbura. Prezina Ivariste Ndayishimiye yarazi ndukie kwa kilindahiro za wakiza sentare yubahizu gizwa nshingiro. Be mejuwe mundu weheze ni nama ngengu za mateka ibisa bugenu mkuru gihugubgiwe. Awakizu kwa kwego na bachinga mateka hati wagiwe mshikanganji wa mbele ya lengi yome bunyoni waliwa hachise na wonyene. Kurugira urwa varante wa gorikunda rwekura mutu wa sentare yubahizu gizwa ituwara yandi mugihugu abandi bacha manza batandatu wakizu kwa kwego na wonyene barahie kutazwa meni vanga.
Devant Dieu, le Tout-Puissant, devant le Président de la République et le peuple burundais, moi,
agira ati imbere y'Imana isumba byose umukuru w'igihugu n'abarundi bose jewe bagorikunda Valente umukuru wa sentare yubahiza ubwizwa nshingiro niyemeje kubahiza ubwizwa nshingiro n'amasezerano y'umwe bw'abarundi kurangura ibyo njejwe mu bwizigirwa ntahengamye no mu bwigenge kugumya ibanga ry'ibiva mu mwihwezo w'imanza n'ukwitwara buri gihe mu cubahiro umugwi mushasha wabagize sentare yubahize bwizwa nshingiro rushimagizwa na bose na cyane cyane ahugaya bakaba bafatira ku mukuru wabo yigeze kumushikiriza manza kizigenza wa Republika. Munyamategeko Jean-Zé Bigirimana arongoye Tournons la page Burundi agira ati
kwibaza yuko hoba ari kigiye guhinduka kwibaza ko zoba nk'indoto umugabo witwa Valentin Bagorikunda n'umuntu yabonetse cyacane ku butegetsi bwa Nkurunziza nk'umuntu akorera cyane umugambo DVDD nk'umuntu yitanga mu kugira ngo ashimishe aba nyamugambwe mu CNDD aho gukorera amategeko no gukorera igihugu ivyo vyabonetse cyane mu itotezwa ubutungane bwagiriye abantu bamwe bamwe cyacane bari batavuga rumwe n'umugambwe uri ku butegetsi twovuga nk'abantu bahandira gato ya kazi n'umuntu bari mu migambwe ya politiki itavuga rumwe na CNDD abo cyacane tufatiye nko ku matohozwa n'imiguye y'amatohoza yagirashigwaho muri 2015 ni nyuma yaho
Bigirimana yibutsa ku isentare ya rwego rukomeye cyane mu gihugu
cyane iyo haduse injyane mu vya politike no rwego ruba ruhambaye cyane kuko ari gihe rutegerezwa guca imanza zikomakomeye nk'iyo harabitwaye bavuga yuko amatora yibwe nk'iyo harabitwaye bavuga yuko ibwizwa shingiro ryaho nyanzwe n'ibindi novuga rero yuko dusuye inyuma kandi nta n'ukundi byari kugenda umugambwe CNDD n'umugambwe uzi gutora abantu mwe nabo cacane ko ari umugambwe uzi kwikumira ko ibintu byose
sentare wahize bwizwa nshingiro igizwe n'abacamanza indwi umukuru wayo n'icegera ciwe abacamanza batatu barimo umukenyezi bazosasa nk'abamaho n'abandi babiri bazosasa nk'abatamaho ibitigiriri vyarubahije ubwoko nk'uko amasezerano y'Arusha hamwe n'ibwizwa nshingiro nyene bibisaba bane mu bayigize n'abahutu mu gihe batatu ari abatutsi eroje uri kaneza ijwi rya Amerika
tukivuga ku vy'u Burundi umuryango umwe bwa Afrika uratabariza impunzi z'abarundi zahungiye muri Tanzania igisata kijejwe agateka kazi na muntu cyo mu muryango cashize habona makenga gifise cemeza ko kimaze kumenya ko hari impunzi nyinshi z'abarundi zimaze kunyuruzwa kwicwa no gufungirwa ubusa ico gisata catangaje ko ivyo bikorwa bigamije kuzirukana ku nguvu ngo zitahuke n'ishami rya onugitaho impunzi ku isi RCR muri Tanzania gemereye ijwi rya Amerika ko ayo makenga afise ishingiro idonido na mgenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru yabidukurikiraniye.
Umujyango w'umwe bwa Afrika umenyesha ko utewe umutima uhagaze n'ibikorwa bihohote uburenganzira bw'impunzi z'abarundi zahungiye mu gihugu cha Tanzania. Uwo mujyango werekana ko ari hohoterwa riciye kubiri n'amasezerano mpuzamakungu akingira izo mpunzi. Mu itangazo ry'igisata cy'ubumwe bwa Afrika kijerwa gateka kazi na muntu kimenyesha ko caronse amakuru ko ari abarundi batari bake bahungiye mu gihugu cha Tanzania baburabuzwa bicwa bafungirwa ubusa banyuruzwa ndetse akagiraho abatwagwa mu mpisho gufungirwa mu gihugu bahunze bavamwo. Mu rugo rwandiko ijwi rya Amerika rifite ikopi umuhinga akomeye akora amatohoza muri ico gisata Honorable Commissaire Maya Sahili Fadal yemeje ko amaze kuronka amaraporo menshi adondagura amabi impunzi z'abarundi zibayemwo mu mezi aheze. Ubumwe bwa Afrika busanga izo mbogamizi atakindi zigamije atari kwirukana ku nguvu izo mpunzi ndetse ko hari n'abamaze gufata iyo ngingo atari kugushaka kwabo. Ayo makenga abaserukira impunzi z'abarundi baheruka kuyashira mu rwandiko banungikiye abategetsi batandukanye ku isi harimo umunyamabanga w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU n'ubumwe bwa Afrika. Ubu ni umwe mu baserukiye abandi.
Turiko twitabariza dusaba ishyirahamwe mpuzamakungu ONU hamwe n'igisata cyayo kijejwe impunzi cha HCR riturondere igihugu kigira gatatu gishobora kutwakira twavuzemwe kandi amabi bakorera impunzi z'abarundi wariwe wese afise impuhwe ku mpunzi z'abarundi azofasha dutegekanya kuguma twitabariza.
Ijwi rya Amerika ryabajije ishyirahamwe mpuzamakungu HCR ryita impunzi ku iryo hohoterwa rirarimenya. Tina Geli umuhanuzi ajeje kumenyesha amakuru mu biro vya HCR biri Nairobi muri Kenya biraba karere ka Afrika y'ubuseruko ibiyaga binini n'ihembe rya Afrika aravyemeza. Uwo avugira ishyirahamwe ryita impunzi ku munsi mu butumwa yaduhaye yagize ati kuva aho habereye amatora mu Burundi abategetsi b'u Burundi n'aba Tanzania barahamagariye cyane impunzi gutahuka. Twebwe nka HCR twarafashije abarenga 2,026 bashaka gusubira mu gihugu cyabo uyu mwaka. Ubwa mbere twibaza ko abo batahuka kugushaka kwabo, nyamara twaramenye ko akenshi mu bihe bitandukanye kwabo Barundi baba bahatiwe gutaha batewe ubwoba. Dufite amakenga ko hari n'abafashe iyo ngingo kubera ubuzima bubi barimwo akaba atakundi bari bafise bagira. Umufasoni Maya Sail Fadel w'ubumwe bwa Afrika wewe yongera koko mu makambi y'impunzi ari muri Tanzania amasoko yasambuwe mu makambi ya Mutenderi, Nduta na Nyarugusu ko batemerewe gutembera uko bavyifuza canke kuronka bimwe mu vyankenerwa bemerewe n'amategeko abakingira. Kuri ico kibazo ishiramwe hase rivuga ko ivyahagaritswe vyavuye ku itegeko rya Tanzania. Tina Geli yabwijwe rya Amerika mu butumwa bwihariye ati sivyo haise ntagikorwa na kimwe canke ivyo ryahora riha impunzi yigeze rihagarika, ahubwo ni kwitegeko ry'abategetsi ba Tanzania. Twarabujijwe gusubira kubakira impunzi nshasha canke gusanura amazu yasambutse, amasoko makuru makuru yarugawe, urudandazwa rurahagarikwa. Twarabwiye Katari gake Tanzania ko izo ngingo zikandamiza impunzi. Ishirahamwe CBDH Vicar rihani agateka k'impunzi rirashima ko amabi ryamye rivuga kuva kera yatanguye kumenyekana ku isi. Leopold Sharangabo icegera cy'urirongoye yijeje ijwi rya Amerika ko ari intambwe nziza izotuma abo Barundi bakingirwa.
Ibyo rero bikaba byarerekanye neza ko ibyo twavuga byose kwari ukuri, kuko kuva mu mwaka w'2018 twamye dusemerera twerekana ko impunzi z'Abarundi muri Tanzania zigeramiwe, zihicwa, zinyuruzwa, zihohoterwa kandi bikozwe n'igihugu cya Tanzania, ariko ntibyumvikane. Ubwo rero ko amakungu nayo atanguye kubona ko igihugu cya Tanzania kigirira nabi impunzi, rero tukawusaba ko uhaguruka ukitwarira leta ya Tanzania, ugasaba sentare nyafurika yagateka kazi na muntu igatangura amatohoza kugira ngo leta ya Tanzania ishigwe imbere y'ubutungane. Impunzi nyinshi yagiye irafata nyinshi yagiye azitwara i Burundi mbere, hariho n'ubururero butari buke bw'impunzi zirenga 8 zifungiwe mu mabohero ya Murambya na Bubanza.
Ijwi rya Amerika ryahamagaye bwana Sudi Mwakibasi, umuyobozi ajejwe impunzi mu bushikiranganje bw'intore hagati mu gihugu muri Tanzania, kugira ngo agire ico abivuze ko yamara ntivyadukundiye ko tumuronka. Ico bikoze mu mpera z'ukwezi guheze kw'11 uwo mutegetsi yaragendeye amakamba atandukanye muri ico gihugu. Ubutumwa yatangiye Nyarugusu ni nabwo yatangiye Induta n'Umutenderi. Yagize ati haragaze ko mwese mutahuka kugushaka kwanyu, kuko mu gihugu cyanyu hari amahoro n'umutekano, nta kibanza mugifise muri Tanzania nk'impunzi. Twifuza ko umwaka uza w'2021 uzurangira mwese mwamaze gutahuka. Ayo majambo yarateye ubwoba impunzi gushikaho bamwe muri bo batinya ko amakambi barimwo azohava asambugwa.
Turafise amakenga n'ubwoba yuko mu gihe azoba asigaye abantu bakeyi bizoca byoroha kugira ngo babatahukane ku nguvu mu minsi ya vuba, inkambi ishobora kugagwa tatabonejo tuzoja
aho ngo kabagahunguka abasigaye nabo bakatondera ahantu munatekana mu mitima kadushira mu zindi nkambi cyangwa bakadukura ngaha muri Tanzania kadushira mu kindi gihugu.
HCR co kimwe n'ubumwe bwa Afrika basaba Tanzania guhagarika ingendo yo gutera ubwoba impunzi no kuzihohotera, nyabuna ico gihugu kikubahiriza amategeko mpuzamakungu akingira impunzi. Pierre Claven Inkuru, Kigali, ku bwijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika, Washington DC, mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turabandanya n'ibiganiro twafitiye muri kano kanya. Igihugu cha Congo, Congo Brazzaville, hamwe n'igihugu cha Zambia ni bimwe mu bihugu byo muri Afrika bifise amatungo cimeza y'ibitoro n'umujumpu, yamara ivyo bihugu biherutse gutangaza ko bitagishoboye kuriha amadeni biheraniye ibihugu bikize n'amabanki akomakomeye ku isi. igihugu cha Congo kigira gatatu mihugu vyo muri Afrika vyimbura ibitoro mu gihe igihugu cha Zambia naco kigira kabiri mu bihugu vya mbere bitunze ubutare bita Copper. Ariko none mbega turetse ico kiza cha corona ikintu coba caratumye ivyo bihugu vyaronse amahirwe y'ubutunzi cimeza bwo mu butaka bishika mu bukene butagira izina gushikaho binanigwa no kuriha amadeni bifitiye ibihugu bitunze n'ayandi mabanki yo kwisi nibihe. Mugenzi wacu Frederic Nkundikije ako kabazo yakabajije Professeur Leonce Ndikumana yigisha ivyerekeye ubutunzi muri kaminuza ya Massachusetts muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Janvier Désiré Nkurunziza afise ubumenyi mu vyerekeye ubutunzi. Reka tubatega amatwi.
Tamwe kuri wewe Leonce Ndikumana, imbere y'uko twihweza ingorane igihugu kimwe kimwe muri ivyo bihugu twavuze Congo na Zambia bya bisanzwe bifite ubutunzi cimeza budasanzwe biherutse gutangaza ko ubutunzi bwavyo bwayanzaye, mutubwire ukuntu mwakiriye ayo makuru.
Urakoze Fredi kumbaza icyo kibazo. Ni kibazo gihambaye rwose mu byerekeye iterambere rya Afurika. Muri azi mwese yuko abari kwatwumviza barazi yuko Afurika itunze ifite ubutunzi bwinshi, nuko nubwo abantu benshi bakura kuraza kwa kihikenye Afurika ifite ubutunzi bwinshi ugiye muri Afurika ntakitasangaho, cyane cyane mu butaka. Usanga ari ibihugu byinshi bifite ibitoro, hari ibihugu byinshi bifite inzahabu n'ibindi byinshi dusanga dusimba mu kuzimu. Ukaca usanga rero bwa igitangaje n'uko usanga ibyo bihugu byinshi bidashobora bitashoboye gukoresha ubwo butunzi bwabo kugira ngo biteze imbere umunyagihugu wese. Uca usanga rero aho kugira ngo ubwo butunzi buteze imbere umunyagihugu wese, uca usanga butungisha amakompanyi ava hanze aza gucukura ubwo butaka akadandaza ubwo butaka n'ibitoro mahera ari akagenda akava mu gihugu, ugasanga igihugu ata kinini cyerekana cyavuye muri ubwo butaka. Nicyo gituma igihe rero mbonye aya makuru y'ibi bihugu bibiri biriko biragira ingorane y'ukuriha amadeni, ntibyantangaje cyane kuko n'ibintu maze iminsi nkorako cyane. Ubundi wokwibaza ati ibihugu bifite ubutunzi nk'ubwo, nk'uko wabivuze Zambia ni igihugu cya kabiri urabye ubutaka kidandaza hanze. Hariho ubutaka bita Copper, cya mbere muri Afurika ni Congo Kinshasa, Republika Demokratike du Congo, hagacakurikira Zambia. Muri Congo naho barafite ibitoro byinshi, abahangana imitwe na ziriya za Angola, Nigeria. Wari kwibaza rero yuko ibihugu nk'ibyo bitari bikeneye no kugurana amahera hanze, kuko byashobora gukoresha amahera avuye muri ubwo butaka. Mugabo kaza wumva ngo n'amahera baguranije amahera menshi, kubu nariko ndaraba muri Zambia urabye madeni bafite yo hanze ashika ku miliyari cumi n'icyenda, muri Congo miliyari zitanu. Ubwa mbere bari bafite ubwo butaka bashobora kudandaza hanze kugira ngo bashobore kuronga amafaranga yo gukoresha mu iterambere ry'igihugu. Mugabo bagiye bafata amadeni, ukaza wumva rero ngo n'ayo madeni baguranye ntibashoboye kuyariha. Ibyo rero biravuna intege, bigatera umutima mubi.
Ayo ni amakuru atangaje cyane rwose Janvier Désiré Nkurunziza. Mweho ayo maraporo yatangajwe kuri ibyo bihugu bibiri bya bisanzwe byitungiye ubutunzi cimeza, mwebwe mwayakiriye gute?
Nk'uko uri umuntu utari usanzwe wiga ibyo bihugu, nicyo kibazo uratangara cyane, kuko ubutaka ibyo bihugu byateza kuba mu bihugu bya mbere bitunze muri Afurika. Reka n'ubuyinsi urazi ngende zamizimba ubwo butaka nka Zambia kugira ngo imaze imyaka 50-60 bimba ubutaka, za Congo zimaze imyaka myinshi. Jewe ibyo byantangaje kuko mu byo nkwari ngo mbanza ndiga ndabibintu by'ibyo bidantangaje cyane. Utangaza aho biratangaje kumva igihugu gishobora kuriha amadeni cyafashe igihugu icyo ari cyo cyose biratangaje, kuko igihugu cyateza gufata amadeni gishobora kuriha muri uwo kumva ari Zambia cyangwa Congo, nibyo bishobora gutangaza umuntu. Icyo nakubwira kuko Leonce yavuze sinzi kumenya cyangwa tubishikako, yuko usanga cyane cyane ibyo bihugu biriko bitungisha amakompanyi yo hanze, icyo ni cyo. Ariko iki n'amahera asigaye muri ibyo bihugu uragenda akoreshwa ku buryo bwo kuyashyira mu migambi y'iterambere. Usanga kumbure atungisha ayo makompanyi yo hanze, ariko hariho n'abantu bo mu gihugu usanga atungisha. kugira turahava tubishika ko
turabishika ko lekare dutangwe ku gihugu kimwe kimwe reka dutangwe ku gihugu cha Congo igihugu kizwi ko gitunze ibitoro byinshi nkuko twabivuze munango ivyo ibintu byashikiye cyo gihugu ni mu biha isiguro nki mushanahe Leonce Ndikumana
ego rero urumva igihugu cha Congo abari ko arakubiza ni badakora bazi ko ari ababanyi ngaho hafi ni igihugu rero gitunze ubutaka bwinshi mu by'ubutaka gifite ibitoro byinshi cyane cyane kigafite amashamba gashobora kudandaza ibintu by'ibiti ibintu byose biva mu mashamba mu bisanzwe uravye ubutunzi bwo mu butaka kiri mu bihugu bya mbere muri Afurika kandi kikaba ari n'igihugu kitari kinini rwose gifite abantu benshi bari kwibaza buti ku munyagihugu wese yoshobora kuba amerewe neza igihe leta ishobora gukoresha amahera avuye muri ibyo bitoro ingorane rero ni uko usanga muri Congo kandi no niko bimeze n'ibindi bidara by'ibitoro usanga amakompanyi yimba agashora ibyo bitoro z'amakompanyi ya leta ni amakompanyi avuye hanze azana amafaranga yabo n'imashini yabo bakimba ibitoro bakadandaza bagatanga raporo muri leta amahera bakuyemo mu bisanzwe ayo makompanyi yateza gutanga amatagisi muri leta n'igice cy'ayo mahera yaronse kugira ngo leta nayo ikoreshe mu mafaranga iterambere ry'igihugu igitangaza ni uko usanga muri ibyo bihugu muri Congo ugiyeyo ukaraba nta kintu ubona bakoresheje ayo mafaranga kuko urabye nka infrastructure tuvuga by'amabarabara electricite n'ibiki usanga atabiriho
ayo mafaranga ntashobora kuba aja mu mifuko y'abategetsi bamwe bamwe
urumva icyo nicyo twese twibaza urabye amahera ingena agabagurwa ndaguhe nk'akarorero muri Congo hariho abashakashatsi bareto kugira raporo barabye ingene amahera ava mu bitoro ingene yajya basanze ibice 72 bijya mu mifuko y'amakompanyi iyo makompanyi akavuga yuko ari amahera bakoreje mu kugura amamashini mu guhemba abakozi n'ibiki ibice 72 bijya mu mifuko y'amakompanyi muri igihugu cya Congo kironka ibice 27 gusa ni ukuvuga bimbye
urwo ni uruhombo runini
urumva bimbye amalitiro 100 y'ibitoro ibice 72 bigenda mu mufuko w'amakompanyi ibice 27 gusa bikajya muri leta
ku munsi wa gatanu isi yose izohimbaza umunsi mukuru wa Noheli Ijwi rya Amerika mu ntumbero yo kubafasha guhimbaza neza uwo munsi batumiriye kurungika intasho zanyu zabi ziciye mu majwi no mu nyandiko kuri adresse yacu ya email ariyo radio@gmail.com mushobora kandi no kuduha nimero zanyu za telefone tukazobihamagarira hagataho guhera no munsi muzoza murakurikira ibiganiro bidasanzwe bibafasha kwitegurira guhimbaza uwo munsi ku Ijwi rya Amerika icambere duhereye ko nico mugenzi wacu Venus Nshimiyimana yagiranye na Gracian Yitegeka umukinyi wa Mareresi atwenza mu gihugu cy'u Rwanda uyo mukinyi azwi cyane ku izina rya Papa Sava na Seburi Koko aratubwira icyo yabateguriye kuri Noweli
kigiye cya Noheli n'ubundi nakazi kanjye gasanzwe niko nkomeza icyo nshinzwe njyewe ni ukwigisha abantu ngamije guhindura imico itari myiza nicyo nkora ariko noneho nkongeraho no kubasetsa cyane cyane ko abenshi ntabo bazaba bafite bajya gutaramira ntabo bazajya bazaba bahurira kubera amabwiriza yo kwirinda COVID-19 nta birori nta guhura cyane urumva rero nzashakishamo nyine ibihangano bareba bagaseka cyane cyane ko nka Papa Saviza kuwa gatanu kandi kuwa gatanu nibwo na Noheli izaba yabaye
ubu se ntakumenesheje ibanga ntabwo watubwira muri make y'ingingo y'ibanze uzibandaho cyane bihereye no ku gihe turimo cya COVID-19
ibyo dukina byinshi byo mfite nabikoze mbere ntabwo ari byo mpita nkora ako kanya ndakora nkakora stock kandi cyane ko nyine ari igihe biba bitemewe ko tujya gukina urumva icyo gihe ntabwo waba uri aho udafite icyo uha abantu ariko icyo nzabaha n'ubundi nticyasaga n'ikijyanye n'iminsi mikuru yajyaga ibaho icyongereza nakita tugikora twakise dressing code hari ibintu byaje ngo muzambare gutya iyo episode nikizazije kubabwira dressing code ukuntu noneho ishobora kubivuga igacanganyukisha abantu nyine
Iyo ngiyo ni igihe umuntu atumira abantu mu bukwe cyangwa se mu birori binibi akanakubwira ukuntu uzaza wambaye mu Rwanda abanyarwanda bakira gute iyo umuntu agutumiye mu birori akanakubwira nuko uza wambaye
akenshi abasirimutse cyane bo mu mujyi bo barabyumva barabyumva ni nabyo bigezweho rwose abantu barabiharaye ariko urumva noneho twebwe nkatwe nka Papa Samba cyane cyane tureba abantu bo hagati nabo hasi abasirimutse buke n'abadasirimutse bavanzemo hariya kuko harimo n'abasirimutse barangije amashuri mo hariya hari ubwo umuntu ahita gukorera ibindi bitandukanye ariko bo mu mujyi bo barabyumva naho mu cyaro ushobora no kumubwira akahubwira atarangenera ibyo nambara ari bubizane ni nk'uko
nigeze kubona muri Papa Sava aho higeze kuba ubukwe mufite umugeni ugomba gushyingirwa uwagombaga kumuherekeza ntiyabutaha kubera yuko ngo yari umuturage utare kumubyeyi ngo agaragare kubera yuko atambaye nk'abandi musanga ari ibintu bihwitse
ntago bihwitse niyo mpamvu natwe tubikina twari tugamije kubikosora hari ibintu bibiri twarebagamo uwo mubyeyi bavuga ko ashaje ikindi nyine adasirimutse icyo ni kimwe ntago ari ikosa rye icya mbere wakagombye kureba ubundi ni gute ubundi akaba yari umubyeyi wawe ntasirimuke icyo ni cyo kimwe icya kabiri twashakaga kwigisha abantu nuko ibyo bintu biraba nyine nibyo twavugana tuti wa mugani bari busabe bajye mu murenge bajye mu kiliziya bajye muri resebusiyo baze kujya gutwikurusha gusanga n'uwo mukecuru atabibashije cyangwa se akabivanga kuko bisigaye bibera rimwe ariko se mbere yuko mubitegura ngo mumukuremo ikibazo cyari iki wowe nyirawe wamuganirije mubyumvikanaho ubundi nicyo kibazo cyari gihari yari yigeze abimuganirizaho
tugaruke gato kuri uwo munsi wa Noheli dutegereje muri iyo filime wateguriye abanyarwanda ni abahe bakinnyi tumenyereye bazaba barimo
bose bazaba barimo ko twayikoze rwose kera bazaba barimo bose bariyaba abimena Ndimbati arimo uriya dukunda kwita ngo ni Marino ushaje Nyiragitariro azaba arimo Mama Sava arimo bose barimo
turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'ijwi rya Amerika mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi rya Amerika ribasaba ko mubandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavideo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga naho mugendera mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ibyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibara jishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA radio yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 0 4 4 1 9 9 3 1 ijwi rya Amerika ni radio yanyu
akabari no ngaha duce dusozera amakuru n'ibiganiro twari tubafitiye muri kano kanya dushimira abagize uruhara bose ngo bitegurwe byongere bashikire kuri micro mari kumwe na Joe Diane ni nahazwe ibiganiro n'amakuru byari bihagarikiwe na Frederic Nkundikije byashizwe hamwe na Facile Gebehu twemi ku izina rya bagenzi bacu tubikebanuye tubifuriza kuranirwa mu byo mbimwo byose naho ubutaha